Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kuvugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti mweze muduteze amatwi, tabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo. Tabahaye ikaze mu biganiro byacu tubafitiye kuri iyi saha.
Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko iremeza kandi ko igihugu cy'u Burundi atari na gato amacuniro aho ubwicanyi bwiraye, ikabisavye inama mpuzamakungu ONU ko yorenganura u Burundi.
ONU Jean de Dieu Mutabazi ayoboye inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi yamiriza ivyegeranyo ku Burundi biherutse gushikirizwa mu nama nkuru ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Amakuru rero tubafitiye kuri iyi saha, inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi iriyamiriza ivyegeranyo ku Burundi biherutse gushikizwa mu nama nkuru ya ONU ijejwe umutekano. Mu itangazo iyo nama yashize ahabona kuri uno wa gatatu, Jean de Dieu Mutabazi ayoboye asanga abashikije ivyo vyegeranyo bararengeje urugero. Ibindi kuri ino nkuru turabishikirizwa n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Bujumbura mu Burundi, Evariste Nzikobanyanga.
Ariko asoma iyo tangazo iyo nama y'igihugu ijeje gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabi yo mu ntambara n'ibindi byaha bikorerwa kiremwa muntu, Jean de Dieu Mutabazi arongoye iyo nama yashikirije ko yakurikiraniye hafi ivyegeranyo vyatanzwe mu nama nkuru ya ONU yaba ijejwe agateka kazina muntu yaba nijejwe umutekano. Kizigenza uwo murwi asanga abo bagabo Zedrad Al-Hussein na Michel Kafando bararengeje urugero, afise icyo saba umunyamabanga mukuru wa ONU.
Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandukana n'imizi ihonyabwoko ivyaha biturutse ku ntambara n'ibindi byaha by'agahumira bunwa bisindikaza agateka kazina muntu yagira yemeza icese ko agateka kazina muntu kubahirijwe kiretse amabi n'ubwicanyi amwe amwe yibonekeza hirya no hino kumvo zitandukanye. Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko iremeza kandi ko igihugu cy'u Burundi atari na gato amacuniro aho ubwicanyi bwiraye, ikabisavye inama mpuzamakungu ONU ko yorenganura u Burundi igategeka umukomiseri mukuru Zedrad Al-Hussein gusokora ayo majambo yavuze akongera agakura mu kanwa igihugu Burundi.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi isanga ibyo byegeranyo bifise intumbero niyo guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi kuko bishikirizwa na Mutabazi, naho nyene afise icyo asaba abahabwa ibyo byegeranyo.
Inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko yagira imenyeshe inama mpuzamakungu ONU yuko ijejwe kwitwararika kw'agateka kazina muntu ko kwama kifashe neza mu Burundi. Hamwe huboneka ibimenyetso kw'agateka kazina muntu kagira gahungabane, inama nkuru y'igihugu ijejwe kurandurana n'imizi ihonyabwoko izoca ibimenyesha. Inama nkuru ijejwe gukinga ihonyabwoko iboneyeho akanya ko kugira isabe amashirahamwe mpuzamakungu y'ibiyaga bigari CIRGL, aka karere EAC, ibihugu vya Afrika Union Africaine, ibihugu by'Iburaya Union Europeenne n'inama mpuzamakungu ONU ko vyorungika abarorerezi kuraba ingene amatora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye azoba ariko aragenda.
N'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buza bwiyamirije ivyo vyegeranyo buvuga ko bwuzuyemwo ibinyoma. Tension ntahiraja avugira ubwo bushikiranganji anegura uwujejwe iby'agateka kazina muntu yashikirije kuri uyu wa mbere Geneve mu Buswise ko Burundi abugereranye n'amacuniro akamusaba nyabuna gusaba ikigongwa barundi
kugeranya u Burundi n'amacuniro. Amacuniro ni nk'aba bagira inka ikoko n'ibindi agacageranya u Burundi na Syria ahagarinywe n'ibindi bihugu by'igwa bya abantu na kamaramaza yarakwiye gusaba ikigongwa barundi kuko ayo majambo yavuze kuko akivuga mu nama ibindi bihugu byacu bimwiyamiriza bitari bike harimo za Ethiopia harimo za nabibonye byinshi nuko nashije kubidodagura vyerekana yuko u Burundi bigenga kandi byo n'umutekano kandi yuko ivyerekeye kwa guhinyanya ibyo shingiro bije n'ibihugu na kafanda yemeye kumutekano wateye intambwe aremera ko twamakiye neza no kuvuga yuko rero ZD Alain Hussein yatanze yirorera yacitse kimaramare muri iyo nama aricyo gituma ibyavuze byose atabikoreye ko tumusabye rero ko yose abikigongwe abarundi kuri iyo no Burundi kuri iyo bintu yavuze ntava mera nka president wa America yagereranya ibihugu bya Afrika n'amazandoke mu nyuma yaremera sa bikigongwe n'undi nabikore
iruhande yakamo gaterwa umunyamabanga mukuru wa ONU kubijanye n'ibyo byegeranye ku Burundi iyo nama y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi ifise ubutumwa ku Barundi ubwabo isaba abanyepolitike abarongoye amashirahamwe yigenga baba abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu kudasamazwa n'ibiri muri ivyo vyegeranyo Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mu Burundi hatangujwe cese itogwa ry'umwigeme mwiza mu mwaka w'2018 Miss Burundi 2018 mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama abarashima kw'ico gikogwa chama kibuka umwaka utashe bagasaba ko cobandanya kiba akarorero mu gutanga ishusho nziza yakaranga ku Burundi no Burundi kazi ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana
Iganwa rigira gatatu ryo gutora umwigeme mwiza mu Burundi ryatangujwe icese kuri uyu wa gatatu nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'ishiramwe Burundi Event ritegura iryo higanwa guhera kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu gushika ku 16 kwezi kwa kane hazoba hariko harandikwa abigeme bifuza kuzohiganwa Andrea Kizimana atubwira ibisabwa kugira wandikwe.
Ubwame na mbere kuba ari umurundikazi. Kuba afise imyaka iri hagati ya 18 na 25. Kuba ari canye aba mu Burundi mu mwanya wo kwiyandikisha. Kuba ata kindi kintu yizera kurenga imbibe z'igihugu cacu muri ano mezi 12 ari imbere. Nuko abwiza kuba atari baruka akiri inkumi atarakora n'ubugeni. Bwiza kuba afise uburebure bw'imetero imwe na santimetero 65 n'imiburiburi abwiza kuba afise ibiro bitarenga 60 abwiza kuba afise ndavuga igihagararo ciza kigororotse gusarukira imwe mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi
uyo avugira ishyirahamwe ritunganya ihiganwa rya Miss Burundi yemeza ko umwigeme azotsindira ico kibanza muri uno mwaka azoronka akarusho kuko ubushimwe bahora batanga bwongerejwe hambavu yo muduga wahora utangwa azoronswa n'itongo
umwigeme Miss Burundi azotahukana umuduga umugoko bwa Haktis hambavu yuwo muduga umugire Miss Burundi azoronswa kandi tongo ripima arzine kumugwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi ariwo Gitega hano twashatse yuko shigikira umwigeme canke umukobwa murundi kazi mvirekeye kuronka itongo kuko murazi mwese yuko risanzwe ari kibazo gikomeye mu gihugu cyacu
mu bushikiranganje mw'inkino n'imico kama barashima kwiryo higanwa ridasiba kuva ritanguye mu mwaka wa 2016 umuyobozi mukuru w'imico kama na karanga akaba yasavye abategura iryo higanwa kurushirizaho kugira ico gikorwa kibe akarorero mu kurata ijisho y'u Burundi umurundi kazi n'imico kama y'u Burundi
nous apprécions aujourd'hui à sa juste valeur la hauteur et la grandeur de
aha Leonard Sinzinka yavuga ati turashima gushika ubu ubwiza bw'iki gikorwa gishira imbere ubwiza n'ubwenge bw'umukenyezi w'umurundi kazi tugasaba abagitegura
faire de l'événement une plateforme toute touristique pour le tourisme endogène
gukora kugira iki gikorwa gifasha igisata kiratiro cy'igihugu abanyamitahe bahurumbira Burundi tubasabye kugumana intege kugira iki gikorwa cyame cyerekana karanga n'imico y'igihugu
et de l'identité culturelle du pays
watowe mu mwaka wa 2017 ahamagarira abandi bigemeye kudatinya higanwa ani Bernice Nikuze yemezaho guja muri iyo higanwa hari byinshi umuntu ahigira
nuko bokwandikisha ku bwinshi kuko kuronka amahigo yo gushaka kwa Miss Burundi ni bintu byiza biragufasha bitari bike byo mu buzima bwawe kariya wejeje kunonsa nshasha amakandi naho utatsinda nibaza yuko kibindi kudatimba ngo uje mwihigana umaze kujayo urinda ubwoba uwo mukobwa wa model kandi umaze gushikayo nturi kindi kintu ubona yuko warushije abantu urimenya gusumbwa Miss Burundi cyangwa uje mwihigana rya Miss Burundi ni une bonne experience ndo nahaciye ukuri dashima Imana yashoye kumpusa kushika ngahanye kuko narahigiye byinshi naraharonkeye byinshi narahamenyeye byinshi
abifuza kuja muri iyo higanwa bahawe iminsi 46 yo kwiyandikisha ku magenekerezo ya 28 na 29 kwezi kwa kane niho azocatorwa bigeme baserukira intara zose z'igihugu abo nabo bakazoca bahiganwa mu kwezi kw'indwi kugira atogwe umwigeme mwiza mu Burundi wa 2018 n'ivyegera vyiwe bibiri higanwa Miss Burundi ikaba yatanguye mu mwaka wa 2016 aho naho hakaba hato umwigeme Ange Bernice Ingabire mu mwaka wa 2017 naho atogwa Ani Bernice Nikuze ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Muki ringo cha baba indwi zibiri impunzi za baba amajana 224 z'abanyekongo ziramaze gutaha zibwirwa ku impore yagarutse wabo izo mpunzi zahora zari zarashwiragiye mu mihana itandukanye yo mu ntara ya Rumonge mu Burundi ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse
Izo mpunzi mu gutaha zumvise akamo k'umwami wabo mu karere ka Fizi ahitwa ibugari ahamaze iminsi ababwira ko iwa impore yagarutse mbere amaze iminsi aza kubitorera afise n'amato abasubiza mihana yabo ku buntu ariko rero uyo mwami abagabishaho ikiringo gisigaye cyo kubatwara giharuye kisesamvano katari umwami w'ibugari
Twafashe ingingo n'abarongozi b'intara ya Rumonge kubera ko hariho abasukuje amakambi. Ibu dusigaranye ikirimo cy'iminsi ine gusa duheze kubatahukana. Abadashaka gutaha nibaje mu ikambi. Abadashaka kuja mu ikambi nabo nibiyandikisha ku barongozi b'intara kugira bahabe nk'abanyamahanga bakurikije amategeko.
Bamwe izo mpunzi bashaka gutatwa basanze bagandagaje ahitwa ibanda ku kivuko c'ikiyaga ca Tanganyika baje kwiyandikisha muri bo hari hagwiriyemwo abakenyezi n'abana bose bamwe bababa 50 twabonye ari bafite igishika cyo gutaha
nimba neza muhira ni heza ngira nsubire iwacu
hari n'abandi bari bagifise amakenga
naheje kwiyandikisha ngo mbanze kureba ibyo nabize hatekanye ngo kubayo isipokuwa
nzuri narundi Burundi
twabageze zimwe muri izo mpunzi twasanze zigira zitahe cyatumye batihutiye kuja makambi yazigenewe nkuko bagenzi babo babikoze hari abatubwiye ko babitumwe n'ubuzima bubi buri mu makambi
ubuzima bwo mu ikambi ntibworoshye nta n'indagara mbisi turonke iminsi yose ibiharage hari tubayeho neza dufungura indagara mbisi n'ubugari bw'imyumbati ariko ino umutsima w'ibigori n'ibiharage tabyumenyereye
Amakuru dukura ku mwami huyu bwari akongera kemezwa na buramatari w'intara ya Rumonge muri yo ntayi impunzi z'abanyekongo zagiye mu mihana y'abantu ziharugwa mu 3000 bikaboneka kandi ko hari ubusumbasumbane hagati y'igitigiri cy'abahari n'icy'abataha kukaba nkako kukiringo cy'ababa indwi zibiri abangana amajamira 24 ni bo bonyene bari bamaze guhunguka nk'uko bivugwa n'igipolisi gicungera imbibi mu ntara ya Rumonge ari naho habarizwa abinjira n'abasohoka bacyo kivuko cya Rumonge bane ku gigo cy'u Burundi kuno wa kabiri naho urutonde rw'abashaka gutaha rwarenga gato 80 hari bamwe mu mpunzi twaganiriye hari bamwe mu mpunzi twaganiriye batashinye ko tubafata amajwi badashaka gutaha yamara bahagira amakenga ko buca batahukanwa ku nguvu canke bagafungwa hamwe buramuka banse kuja mu makambi aho rero abatari b'intara ya Rumonge Julien Bigirimana arabahumuriza
kuvuga badashaka gusubira inyuma mu Burundi ntibirukana wahunze mugabo wahunze abimenyeshe abari mukuri babimenye batuye ni munsi utahunze nawe aje kuba mu Burundi babimenyeshe tubimenye arondere za mpapuro zisaba yuko yoba mu Burundi azirondere mugabo ntiyagira uvuga ngo nta na kimwe nokora muri ibyo ngo ngume mu gihugu ko nyene urumva ko bigoye
hisunzwe ibiharuro biva mu gipolisi kigenzura abinjye n'abasohoka mu ntara ya Rumonge kuva intambara zihuza abagwanya b'abamanyimayi n'igisirikare cya Kongo batanwe mu mitwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere impunzi ziharugwa ku 77,000 arenga zarakiwe mu ntara ya Rumonge muri bo harimo abanyekongo baharugwa 5,500 arenga hamwe n'abarundi basanzwe baba ibugari barenga 1,000 nabo nyine bakaba baciye bahungira mu Burundi hagataho ku ruhande rumwe hariho abahunguka ku rundi naho hakabaho abagihunga aho ni mu gihe kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri gushika ku munsi wa kabiri itariki 27 impunzi zishika kuri 32 zarakiriwe ku kivuko cya Rumonge ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
Monica Monica Rukuri
Beko kuri ko sindi kinyoma ndege neze sindi nabi tukorengera gute bidutandukanya gutusenyere ku mugozi umwe Inyeshu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na Benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abasirikare n'abarengera isango ntigutange
Monica muri kirukuri
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC Diabete ni imwe mu ndwara zigira misi ikaba ni imwe mu ziyongera zibandanya guhitana abantu muri raporo yaryo y'umwaka w'2016 ishami ry'ishyirahamwe ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryaragaragaje ko abantu bakuze 1,422,000 bari bagwaye diabete uko umwaka utashe 1,600,000 bapfa bahitanywe n'iyo ndwara Mu kiganiro muri isanga mukanya mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiye kuri iyi ndwara n'umuyobozi ashinzwe kugwanya iyi ndwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe amagara y'abantu mu Rwanda ni muganga Simon Pierre Niyonsenga atangura asobanura indwara ya diabete iyo ari yo
indwara ya diabete abantu bakunze kumenya cyane mu Kinyarwanda bavuga ngo ni indwara y'isukari ariko mu magambo cyo kwiba isukari yabaye nyinshi mu bipimo cy'umubipimo bigaragara ndetse no ku mubiri w'umuntu bikaba byagaragara Iyo bintu biba umuntu avuga ko arwaye indwara ya diyabete iyo impindura impindura ni imyanya imwe mu mubiri w'umuntu inaniwe kuvumbura umusemburo witwa insuline uwo musemburo rero niba ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri cyangwa se uwo musemburo yaba wufite ukaba udashobora gukoreshwa neza mu mubiri w'umuntu noneho bigatuma igipimo cy'isukari kiyongera mu mubiri w'umuntu Nduvuga ngo ijambo nyamukuru umuntu yafata abangaha ni iyo nyama yitwa impindura ndetse n'uwo musemburo isohora iyo nyama rero ishobora gusohora umusemburo mukeya cyangwa se ntinawusohore bityo rero ibyo bipimo bikaza kuba byinshi cyane mu mubiri w'umuntu nibwo umuntu avuga ko arwaye indwara ya diyabete ndetse n'iyo agiye kwa muganga ibipimo by'isukari biba biri hejuru cyane ndetse hari n'aho agira akagaragaza ibimenyetso nk'uko by'umuntu urwaye indwara ya diyabete
ibyo bimenyetso ni ibihe byakoreka umuntu ko arwaye diyabete
igipimo nyacyo cyakorera ku muntu arwaye diyabete ni uko aba yagiye kwa muganga bakamupima rwose bakamubwira ko arwaye iyo diyabete ariko koko hari ibimenyetso ushobora kubona ushobora kwibona cyangwa ukabona ku muntu ukaba yagiye kwa muganga cyangwa se biragaragaza ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara ya diyabete muri ibyo bimenyetso harimo kwihagarika cyane bidasanzwe kugira inyota nyinshi cyane idahagarara rwose ku buryo umuntu ashobora no kubyuka nijoro cyangwa se nubwo abantu babona wenda hakonje cyangwa se hakiri akoze kuba afite inyota cyane inzara idasanzwe ndetse n'umuntu akabasha no gukomeza kugira inzara arimo no kurya akagira n'umunaniro ukabije ndetse n'iyo bimaze gukomera cyane rero hari n'igihe umuntu agira ibikezi mu maso ntabone neza yagira nk'ibyago byo gukomereka yarwara igisebe n'ikibe cyakira yewe hari nubwo umuntu ashobora kuba nk'uko twavuze kurya cyane ariko ukarya cyane kandi ugatanga ibiro cyane n'ibiro bigatakara kandi urimo no kurya Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku muntu urwaye indwara ya diyabete.
None ibi bimenyetso bigaragara ku muntu wamaze gufatwa n'indwara ya diyabete cyangwa na mbere y'uko iyo ndwara yigaragaza hari ikintu yabona gishobora kuba cyamwereka ko akeneye kujya kwisuzumisha?
Yewe izi ndwara rero indwara ya diyabete kimwe n'izindi ndwara zitandura indwara bita indwara karande zihuriye ku kintu kimwe kandi ari cyo kizwi. Iyo ibimenyetso byagaragaye uba wageze kure warwaye iyo ndwara ni ukuvuga ngo bigaragara ku muntu urwaye iyo ndwara ibyiza rero ni uko umuntu yajya azisuzumisha nyine hakiri kare atari yagira ibyo bimenyetso cyangwa se wabona hari ikintu kidasanzwe ku mubiri wawe ukihutira kujya kwa muganga kuko ibimenyetso iyo byaje akenshi ubu ugeze mu bihe bibi kuko uba watangiye kurwara iyo ndwara kandi n'indwara zidakira.
Iyi ndwara rero uko urimo kubitubwira, iyi nyama y'impindura buri wese arayifite. Abantu bari bamaze kutwandikira bamwe kuri Facebook bari barimo basa nk'abavuga ngo iyi ndwara ya diabete ni indwara y'abantu b'abakire barya ibintu birimo amasukari. Ndagira ngo mugire ikintu mwababwira muri aka kanya.
Abantu benshi niko babitekereza, ndetse ndabagira n'ahantu babihera kuko usanga yibanze mu mijyi cyane kurusha uko tuyisanga mu biturage, ariko nubwo yibanda ku bantu bo mu mijyi cyane ko ari wasanga wenda aribo twita abakire nko turimo kubivuga, ariho abantu b'abakire benshi batuye, ariko no mu cyaro ahantu hose barayirwara. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari indwara y'abakire, ni indwara ifata abantu bose, waba ukize, waba ukennye, waba umwana, waba umuntu mukuru, waba umugabo cyangwa umugore, ni indwara rwose iboneka mu byiciro byose. Navuga ukuri, nk'abantu dukora nko kwa muganga cyangwa se duhura n'abarwayi cyane, izo nzego zose tuzisangamo. Abarwayi tubasanga mu bitaro by'i Kigali cyangwa mu bigo nderabuzima by'i Kigali, kimwe n'uko tubasanga mu bigo nderabuzima byo mu giturage. Ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari wese aho ari hose, utitaye ngo ni indwara y'abanyamujyi. Byari ibintu abantu batekerezaga cyane, ariko ntabwo ariko bimeze.
None iyi ndwara uravuga abantu mubona mu bitaro, iyi ndwara iravurwa ikaba yakira?
Indwara ya diyabete ni indwara ishobora kwitabwaho kugira icyo itwara umuntu, ariko ntabwo bishatse kuvuga ko uba wayikize. Iyo ukimenya ko urwaye indwara ya diyabete, umuntu agerageza gukurikira inama za muganga, bityo ntagire ingaruka zimugeraho. Ngo turaza no kuvuga kuri zimwe mu ngaruka, kuko ni indwara mbi cyane igira ingaruka zikabije cyane, ndetse n'ibipimo uwikurikije inama z'umuganga uba ufite ubuzima bumeze nk'ubw'abandi bantu bose basanzwe, ndetse na bya bipimo by'isukari biba biri mu mubiri wawe by'amaraso, by'isukari nyinshi mu mubiri wawe, bikaba byagaruka bikaba byakwegera ibipimo by'umuntu usanzwe utarwaye indwara ya diyabete. Ariko ni indwara itavurwa ngo ikire kugeza uyu munsi.
Ubundi nk'abaganga uko mukunze kubitubwira, muvuga ko kwirinda biruta kwivuza, hari icyo umuntu yakora kugira ngo akumire iyo ndwara, cyangwa se igihe yamaze kubona ibimenyetso bibe byahagarara ntazafatwe n'iyo ndwara ya diyabete?
Yego, nk'uko twe dukunda kubivuga ko kwirinda biruta kwivuza, kandi nabyo byiza. Iyi ndwara ya diyabete kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda cyangwa se n'ibintu biyitera, tubanza kumenya amoko y'ingenzi agize indwara ya diyabete, kuko hariho amoko byoroshye kuba wayirinda, ariko hari n'ayandi rwose nta ruhare ubigezemo ukaba ushobora kuyirwara. Ayo moko rero, diyabete ifitemo amoko atatu y'ingenzi. Hari diyabete yo mu bwoko bwa mbere, iterwa n'uko impindura idakora iyo musemburo wa insuline nk'uko twawe tubivuga. Ni ukuvuga ngo ni umubiri w'umuntu utakora icyo kintu, ni ukuvuga ngo kugeza n'uyu munsi ntabwo hari hamwe icyo igitera kuba iyo mpindura idakora uwo musemburo, ariko nta kintu twabikora. Kuko ni uko umuntu ashobora kuvuka agasanga iyo mpindura ye ntabwo ikora uwo musemburo ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri. Ndetse n'ubu bwoko cyane cyane bukunda kugaragara mu bantu bakiri batoya, abana batoya cyangwa se n'abantu b'urubyiruko, niho hakunda kwigaragazamo iyo ndwara niho ikunda kugaragara. Ubwoko bwa kabiri buterwa n'uko ya mpindura koko wari uyifite yari yakoraga, ariko igihe kirageze itangiye kuvubura wa musemburo mukeya mu mubiri w'umuntu, cyangwa se wamusemburira utuntu ariko umubiri ntushobore kuwukoresha neza. Ibyo rero akenshi nibyo bizaba bifite icyabiteye ku mubiri w'umuntu kubona impindura yawe yakoraga, cyangwa se n'umubiri wawe wakiraga iyo insuline neza uwo musemburo, ariko igihe kimwe bigahagarara ntushobore kuba bigikora. Akenshi rero ibitera ibyo bibazo nibyo byaramenyekanye, ni nabyo dushishikariza abantu kwirinda kugira ngo be kurwara iyo ndwara. Kuko abantu bari mu cyiciro cya kabiri cy'indwara ya diyabete nibo benshi, abantu barenga 90% barwaye diyabete bari muri iki cyiciro, bishatse kuvuga ko ari ibintu baba baragizemo uruhare kugira ngo barware iyi ndwara ya diyabete. Muri iyo bintu twavuga ibijyanye n'imirire, cyane cyane nk'uko wari wabivuze kare ngo abanyamujyi nyine barya ibintu birimo amasukari menshi cyangwa se no kuvuga ngo dukangura abantu kurya imbuto cyane ndetse n'imboga. Naya twari ntabwo tubwira abantu kureka kuyinywa kuko umubiri w'umuntu kugira ngo ukore ubukeneye isukari kugira ngo ushobore kugira imbaraga, ariko rero umuntu akanywa ibingana n'ibyo ashobora gukoresha. Ahari mbivuze kurangira no kutora cyane, ariko bishatse kuvuga ko niba dufashe urugero rw'umuntu ubyuka mu gitondo akanywa icyayi n'umugati akarya umureti akanywa ibintu byose rwose byinshi cyane, agasohoka akicara mu modoka ikamutwara ikamugeza ku kazi, akagenda akicara mu biro saa yine agatambuka icyayi akongera akanywa, saa sita agataha akarya, ku mugoroba bikaca agaca mu kabari. Uko nguko ni ukuvuga ngo gushyiramo ibintu byinshi mu mubiri wawe mu buryo udashobora gukoresha. Ibyo rero nibyo bimara igihe bikagutera iyo ndwara ya diyabete. Bakaba ariyo mpamvu dukangurira abantu nyine kurya koko indyo nziza iboneye cyane cyane higanjemo imboga n'imbuto. Icyo ni kimwe cya mbere cyane n'imirire. Ikindi cya kabiri ni ukureka kunywa inzoga nyinshi, kugabanya kunywa inzoga nyinshi. Inzoga nyinshi nazo ziri mu bitera nyine iyo ndwara ya diyabete mu bwoko bwa kabiri. Ni byiza ko umuntu yagabanya izo nzoga cyangwa se rwose akazireka burundu kuko ubwo guca ukubiri n'icyagutera iyo ndwara. Ikindi cya gatatu n'itabi n'ubushakashatsi, ndetse n'aho tugenda tuba n'abantu tuba tubana buri wese yatekereje abantu azi banywa itabi usanga bashobora kuba barwaye bagira ngo bakazarwara ino ndwara ya diyabete. Icya kane umuntu ashobora gushishikariza nanone abantu ni ugukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ushobore kugabanya ibiro byinshi. Abantu bafite umubyibuho ukabije nabo bafite ibyago byinshi byo kurwara iyo ndwara ya diyabete. Ubwo rero bishatse kuvuga ko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ibyo biro biragabanuka, ndetse n'amaraso cyangwa se n'umubiri w'umuntu umera neza iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri.
Ndahantu bita Mahama. Nagomba mbaze none yuko numva ko ariko muravuga buriya umuntu anywa itabi arashobora kurwara diyabete
cyane. Muganga yaravuze ko ari kimwe mu bintu umuntu agomba kwirinda kuko ashobora kugera aho ngaho akarwara diyabete na kanseri ahubwo.
Mbo impamvu mbajije gutyo jyewe nsanzwe nywa itabi ariko haragera igihe genda rimwe ugasanga ndateguye ese byaba biva kuki?
Urateganya kurivaho cyangwa kurikomeza?
Oya nyine nagomba numve impanuro mushobora kumva.
Ndeka muganga gusubiza. Hari ikindi?
Hama ikindi none buriya diyabete iyo umuntu ifite adakunda kunywa ifate nk'ibintu birimo isukari arashobora kurwara diyabete?
Kunywa itabi biri mu bintu bitera indwara ya diyabete, ndetse ntabwo ari na diyabete bitera gusa indwara z'umutima na kanseri. Itabi rwose ni ikintu kibi muri bino bintu by'indwara zitandura, ndetse ujya ubona ko na leta cyangwa se n'ahandi hose baba bati ntimukanywe itabi mu ruhame, ntimukagende mutumira abandi mwese kuko nyine baba bazi ko wowe ubinyoye rikazagutera iyo ndwara, ariko atari byiza ko n'umuntu uzahumeka umwuka azarwara iyo ndwara kandi atarinyoye. Ni ngombwa kugira ngo leta cyangwa se n'isi yose ifate icyo cyemezo nuko iryo tabi koko riba ari ribi ku buzima bw'umuntu yaba ari urimo ndetse n'uwo umuntu ashaka umwotsi wose w'iryo tabi. Wabaje nanone se ngo umuntu utanywa ibintu birimo isukari ngo ashaka kurwara indwara ya diyabete? Birasohoka kuko isukari ntabwo ari cyo cyonyine twasanze gitera indwara ya diyabete. Twavuze ibitabi, twavuze inzoga, twavuze n'umubyibuho ukabije.
Izo nama mu mpande ndumva ari nziza, birasa nk'inama muganga yigeze kumpa, ariko muga hari hageze igihe numva nyine biransize none ndakomeje ndasiye ndarinywa, ariko muga numva umengo narihagarika burundu.
Ngo urumva ko ibyo wakungukiramo urihagaritse biruta ibyo wungukiramo utumuye udusegereti tungahe?
Yego cyane.
Jote mwese mukunda radio y'ijwi rya Amerika, ibiganiro tuba tubafitiye kuri isaha haniho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazil Gebeyehu yashize hamwe ibi biganiro n'amakuru twabashikirije kuri isaha. Amakuru mwashikijwe na Angel Fidel Niyongabo, ndabashimiye kuba mwaduteze amatwi, ndabatumira kubandanya mutwumviza mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu, radio y'ijwi rya Amerika.